Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu.
Radio Inzamba agateka kawe mwaramutse canke mwiriwe aho hose mudukurikira muherereye turi ku munsi wa Mungu igenekerezo rya 12 Kigarama sangwe kaze muri kano kanya kamakuru yaranze inondwi dusozereye mugira mushikirizwe na jewe Josine Kaze. Abantu bagera kuri 38 nibo basize ubuzima mu isanganya ry'umuriro wadutse mu ibohero rikuru rya Gitega, 69 barakomereka bikomeye hari mu bucagucagu bwo ku munsi wa kabiri w'inondwi. Leta yahavuye inyaragasa gukora amatohoza yayo kuhazananya uwo muriro. Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu yararongoye izo ntumwa za leta yatangaje ko byavuye ku nsinga z'umuyagankuba wa Regidezo. Mukurikire Prosper Bazombanza.
Biragaragara yuko byavuye bitwatu tumwe twita installation na shiki wagenda bakwiguma cyane akasingi wewe ndacyane hirya no hino kubera ashaje izo telefone cyangwa udutara hirya no hino ama n'inzu mani kizavuba cyane ama yo cumbishita kiza kiraduka iyo saa kumi iyo byaduse bindi izo rero izo nsinga dusaze hantu ahantu ko zubakwe zageze anashikuma niko bica bigenda no mu gusha haca haduka harasha cyane rwose hacakombera mugaye imbere yuko nico dukora amaguru masha tubanza kubona ivyononekaye rero nk'uko mubibajije kuri abo bantu 15 bari bapfunzwe 38 bose bitabye imana muri 38 bitabye imana 12 bitabye imana kubera kubura impemu biboneka biko bagundana bakaba bane basohoka hanyuma 26 nabo bapfuye kubera ubushe bukomeye cyane rwose iyo bwadusiye kabegeje cyane ntabwo bita imana ama kandi 69 nibo bakomeretse cyane muri abo rero hariho 34 bari ngaha ku bitaro bikuru by'Igitega baciye bazikuvurirwaho hariho kandi 35 nabo 69 bavuye bavurirwa kuko bwari bushe bubaye baye hajya muri kwiza twande kuraba abo bobo nta ngorane nabo bari kubavuye twasanze bamaze kuja hanze bafata akayaga buye abo bakize bagize imoto bagombe batwa n'akane kukengurukira cyane rwose abo bose icyomba kugira ngo bace bazana n'ingorane rwaga uramandira ari bijya byafite indamyo kuko nubwo byashyize mu ijoro twakengurutse kuko urazi abantu 15 babuganiye ngaho bintu bitatu cy'ijoro gitumbuka gazikarizo mwumvise hariho umwanya wo gukingurutsa mukama
umuriro wadutse mu ibohero rikuru rya Gitega ugatikiza ibintu n'abantu ntiwaturutse ku nsinga zubatswe nabi nk'uko icegera c'umukuru w'igihugu yabisiguye. Ivyo bishikirizwa n'umushakashatsi mu vy'umuyagankuba Albert Sengiyumva aho avuga ko yaba ari insinga ziteranije nabi zatumye haba iryo sanganya n'ibikoresho bya Regidezo byari kuhononekarira ariko siko byagenze. Uwo mushakashatsi akavuga ko ahubwo ari ukuronderera handi catumye iryo sanganya riba. Tega amatwi Albert Sengiyumva.
Ku bwanje sinibaza yuko umuriro uraho twabonye yuko wavuye kuri iyo kurusirikwi muti kuki. Kursirikwi mu majambo avunaguye mu Kirundi novuga nti ni inzira ya hafi cyankwe inzira yoroshe kuko umuyaga nkuba iyo ubonye inzira yoroshe cyangwa inzira ya hafi niyo ucucamo. Ibyo rero nshaka kubisigura neza no banka karorero nkajya mu nzu hariho ama montage bwoko nka bubiri bukuru bukuru montage en série et montage en dérivation cyangwa en parallèle. Montage en série ni hajya usanga koresha dukora bikoresha umuyaga nkuba bigenda bikurikirana umuriro uca kuri kimwe ukaja ku kindi. Iyo kimwe rero kigiye en kursirikwi urakirengana ntusubira kugicamwo urakirengana ibindi mugabo biguma bikomeye aho rero nta kibazo kiba kiretse yuko icyo kindi kidasubira kwaka cyangwa gukora ariko byose naho bigiye akurusirikwi muriyo ntusubira kubicamwo ucusigara uca muri generateri gusa aho rero ni hahandi insinga zice zishuha yaga nkuba bari mwishi cyane bacituma insinga zishuha niyo bashobora kwaduka umuriro aho rero iyo generateri mwumve mbashatse kuvuga rigide zo kuko niyo itanga umuyaga nkuba icyo gihe rero nayo icishikirwa rero rigide zisanzwe ifise ingene yoyo iproteja uruhande rwayo ikikuramo umuriro ntirinda gushikirwa kuko hariho ibijejwe gucungera uruhande rwa rigide n'abakiriya bateza ko nabo nyine bafise ibijejwe gukengira uruhande rw'abakiriya iyo yindi montage nayo ya andelivation cyangwa en parallèle niyo dufise mu mazu hose no muri prison niyo nibaza bafise simbona iyindi shema baba bakoresha atari iyo rero nayo ni ukuvuga yuko ibikoresho bikoresha umuyaga nkuba byose bya biri andelivation siriro generateur ni ukuvuga yuko kimwe kigiye en cours circuit byose ntibisura kuronka umuriro bice bice byose umuyaga nkuba ufata yanzira ya hafi ntusubira guca muri bya bindi byose ugenda directement muri generateur donc muri regidezo icyo gihe regidezo iki cy'umuriro twafashe yuko ata protection prison ifise byubatse naba takina kimwe ifise regidezo yacikupa yacikuramo umuyaga nkuba umuriro wadutse muri ako kumba cyangwa muri iyo compartment cyangwa muri apartment yakuyemo umuyaga nkuba hacasigara bazinya uwo muyaga nkuba turavye rero ingene warandagase ibohero ryose rigasha no kuvuga yuko icyatumye umuriro urandagata sikuru sirikwe nikindi kintu coba caratumye umuriro urandagata
twibutse ko abanyororo benshi mubahitanywe n'uwo muriro baciye bahambwa mu mpisho mu itongo ry'abapfuye riri ahitwa ikavumu mu rutoke muri zone Mungwa ya komine n'intara ya Gitega amakuru ava igitega akavuga ko uko gushengurwa ijoro ryo babifise intumbero yo kunyegeza ibitigiri nyavyo by'abanyororo bahitanywe n'uwo muriro
inzamba
abantu baharugwa mu majana atacho bazira bo mu makartie ya Mirije ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza baragandaguwe ku magenekerezo ya 11 na 12 Kigarama n'abajejwe umutekano w'igihugu hari mu mwaka w'2015 igisirikare cy'u Burundi camenyesheje ko abishwe barabarobeli bateye u Burundi ivyamirizwa n'ababa muri ayo makartie inkuru dushikirizwa na Josephine Jones Nkunzimana
Vyose vyatanguye mu ijoro ry'uwa 11 ushira uwa 12 Kigarama muri iryo joro abantu bitwaje ibigwanisho barateye amakambi ya Ngagara Buzz Iskamu na Mujejuru inyuma y'umwanya utari muke abo baroberi bariko baratana mu mutwe w'abasirikare bamwe barapfuye abandi barakomereka mu bucagucagu niho abasirikare ba leta bafatikanije n'igipolisi cy'u Burundi birara mu makaritsiye yagiye imbere mu kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cha Nkurunziza cari giciye kubiri nibwirizwa shingiro aho uwo bahura wese bica muri izo karitsiye zangagara cibitoke mutakura jabe na nyakabiga nkuko abahaba babimenyesheje abasirikare barinjira mu mazu abo basanze yo bakabica na cane cane mu gwaruka abakobwa n'abakenyezi nabo bagasambanwa ku nguvu mu gatondo ko kugenekezo rya 12 ibiziga byinshi byaribonekeje mu mabarabara y'umunyakabiga na Musaga abasirikare n'abajejwe intwaro nibo babikura bakabijana ahantu hatazwe Gaspar Baratuza yavugira igisirikare cy'u Burundi muri ico gihe yaramenyesheje ko hafuye abateye 79 hafatwa 45 hapfa abasirikare 4 n'abapolisi 4 nyene ivyo biharuro vyariyamirijwe n'abajejwe agateka kazi na muntu aho bobo bavuga ko hapfuye abantu isinzi kandi mu banyagihugu bari batekanye iwabo ariko uwo muvugizi w'igipolisi akabita abagwanyi
Amashirahamwe yigenga adaharanira inyungu za politiki arenga 10 aranegura ko ubutungane bw'u Burundi n'ubu ataco burakora kugira ngo gerekane neza ibyabaye hanyuma buhana babikoze mu itangazo aya mashirahamwe yasohoye inyuma y'iyo myaka 6 ubwo bwicanyi bubaye yasavye sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI kubandanya abatohoza kuvyabaye Kavib ivuga ko bitebe bitebuke ukuri kuzotinda kuja habona nkuko bivugwa n'umushingwa manza Dieudonné Bashirayishize ari muri ugo runanirwa bashingwa manza Kavib akabishikiriza ku giti cayo mashirahamwe yateye ko umukono kuri iryo tangazo
muri ritangazo kwari kwifatanya niyo miryango kwari no kwibutsa ko barundi bacifuza yuko bamenye ivyabaye muri ico gihe bakifuza kumenya bakoze ayo mabi bakifuza yuko abantu boshengezwa bakaje imbere y'intahe bagacirirwa urubanza kuko abo bantu binzira karengane barakeneye ubutunga nakabyo rero ko kwifatanya niyo miryango tuyibutsa yuko tutabibagiye igikorwa cyo kubaronderera ubutungane tukibandanya tukanasaba kandi na sentare mpanavyaha mpuzamakungu yuko yogerageza igatanguza amatohoza nyenizina ikanashengeza abantu bakoze ayo mabi naho bigaragara kumengo barakingiwe n'inzego za leta iyo myaka 6 iheze mu gihe n'ubu iho nyango ajyagateka kazi na muntu rikibandanya ishira hamwe mpuzamakungu ryari ryarashizeho umugwi w'amatohoza aho uwo mugwi n'ubu muri uwo mwaka mu kwezi kw'icenda wemeje yuko ibyaha by'agahomera bunwa bibandanye akagero ko gusaba yuko leta y'u Burundi kubitagashi gahagarika ibyo byaha igafata nabo bantu babikora ariko tukanahamagara abarundi yuko bomenya yuko akanyu kudahana kuzoguma gusasiwe indava bizogora na gosi yuko amahoro n'umwidegembyo bisasagara Burundi ivyiza yuko na leta bimenya igahindura ingendo ariko abarundi cyane cyane nibo bategerezwa kwa mabibuka be n'ivyo bihe kugira ngo Burundi ntibuzosubire kubicamo biratangaje rero ko gushika n'ubu Burundi buguma bwiyugarira ko kugira ngo ntihaze abarorerenze impuzamakungu kumbure boshobora kuja barafasha gushira habona byaba ibyo byaha byaba n'ababikora.
Leta y'u Burundi ngo ntirota yemerera umuhinga wa ONU guhonyoza ikirenge mu Burundi kwirabira no gutohoza uko agateka ka muntu kifashe. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'ugufashanya mu gihe yariko abonana n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi ku munsi wa kane. Albert Shingiro yabakuriye inkoni ku gishitsi ku Burundi utazokwemera iyo ntumwa ishira hamwe mpuzamakungu ONU ijejwe agateka kazina muntu. Tukibutsa ko mu nama iheruka i Geneve ku cicaro c'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yari yafashe ingingo y'ugusubiriza umugwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi kugira hajeho intumwa idasanzwe bita rapporteur special mu Gifaransa. Yabo uwo mugwi wari umaze imyaka 5 ukora yabo uwo muhinga mushasha yitezwe kujaho nta n'umwe leta y'u Burundi ihanigwere mu korohereza akazi ko gutohoza mabi afatiye ku guhonyanga agateka ka muntu bikogwa mu Burundi. Ano makuru yaranze ino ndwi yasoze kuri ino nkuru yo mu ntara ya Kayanza. Kuri uyu wa gatatu niho Patiri Emery Kwizera yarungikwa mu ibohero rikuru rya Ngozi, akaba yarasanzwe arangurira ibikorwa vyiwe kuri paruwase Mubuga iri muri komine ya Muruta intara ya Kayanza. Yagirizwa na parke nkuru ya Ngozi kuba yashatse kugandagura umwigeme kubera yansi iciyumviro ciwe co gukorora imbanyi y'uwo mupatiri. Mu kurindira amatohoza parke ikaba yari yabaye iramutegeka kuja kuba kuri paruwase Ruganza mu gisagara ca Kayanza aho yaracunzwe n'igipolisi. Mu ibohero rya Ngozi Patiri Emery Kwizera akaba ahambije musantere wa komine Muhanga nawe afungiweho kuva ku munsi wa kabiri yagirizwa gufata ku nguvu umwana w'umwigeme yari umukozi wiwe wo mu nzu. Hano niho duciye dusozera no makuru yaranzwe muri nondwi dusozere. Mwakoze kuba mwadukurikiye, mugire amahoro ahiwanyu mwese naho ubutaha.
Ngiyi nzamba
nzamba irasamirana.
Amakuru makuru yaranze inundu.